Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'estatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com muri beneza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kiganiro muisanga muri ku kwezi kw'icumi Burundi bwaributse intwari zagize uruhara rwa politiki rukomeye mu buzima bw'igihugu. Ludovico Rwagasore yagandaguye ku itariki 16 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'1961 1961 yabaye incungu y'igihugu yiguze kwikukira ku gihugu ciwe. Abarundi benshi baribuka kamu yamayate kabasaba kunga ubumwe hamwe no kwijijukira ibikorwa n'iterambere. Melchior Ndadaye nawe umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yari yatoye mu nzira ya demokrasi, nawe nyene mu mezi make yamaze ku butegetsi imbere y'uko agandagurwa ku igenekerezo rya 2021 y'ukwezi kw'icumi mu 1993 yarateye akamu Abarundi kabasaba gutsimbataza no gushyigikira intwaro ya demokrasi. Azoguma yibukwa nk'intwari n'incungu ya demokrasi yahanira ubumwe bwa Burundi nk'uko benshi babyivugira. Mbega Abarundi muri rusange na cyane cyane abanyapolitike bo barateze amatwi ya Kamunu turorero bahawe n'izo nshungu z'igihugu kujanye no gutsimbataza ubumwe, amahoro n'iterambere. Haraheze imyaka 62 rero umugani wa Ludovico Rwagasore agandaguwe mu gihe haheze imyaka 3 incungu ya demokrasi na Kyoro Ndadaye agandaguwe. Mbega Abarundi bagejeje hehe umugambi wo gutsimbataza iragi z'izo ntwari? Hokorwa iki kugira ngo Abarundi bose barigendere? Ivyo ni bimwe rero tubiye kuyagana abatumire bacu mu kiganiro. Reka twanze dushimire Princesse Esther Kamatari, ambassadeur yemeye kuduha akanya gato naho yari mu bikorwa bihambaye. Turamugumana mu kanya gato hanyuma duce tubandanya n'abatumire bari mu ambassadeur Gamaliere Ndaruzaniye yigeze guserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kandi yigeze no kuba umushikiranganji yajejwe indero n'inyigisho mu Burundi. Turi kumwe kandi na Pierre Claver Nahimana yahora mukuru umugambwe Fodebu akaba n'uwakiri mu ndongozi z'umugambwe. Ni naribonye muri politike kandi nimboneza n'umugambwe Sahwanya Fodebu. Ambassadeur Princesse Esther Kamatari, mwaritavye ibirori vyo kwibuka imyaka 62 yangiye. Umugani wa Ludovico Rwagasore agandaguye n'abansi b'igihugu ku igenekezo rya 13 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1961 imbere y'uko mutubwira ibyo mwiboneye muri ibyo birori mwagiyemo byose uko ari bibiri. Nashaka mutubwire nashaka ubwa mbere na mbere ndabaha ikaze mu kiganiro muri sanga.
Egume ndabaramukije Frederic mwiriwe neza kandi ntanguye kubashimira ku kiganiro mu mpaye ikintu cy'ambere notangurira ko nkubabwire yuko ndi niteka ntangere kuko umukuru w'igihugu yarampaye uburyo bwo kuza nk'abandi muri ibyo birori ibyo by'umuganwa Ludoviko Rwagasore ngire mwese murazi ko tuvukana Rwagasore w'umuhungu wa Mwambutsa kandi murazi mwese yuko Mwambutsa yavukana na Kamatari. Hari hamaze imyaka myinshi myinshi cyane ndashobora kuharura nka mirongo irenga mirongo ibiri ntashoboye kuza kugira ngo nshobore kuba ngaho muri ibyo birori byari ibihe biteye sinzi ingene nubivuga mu Kirundi kuko iryo jambo ntaryo nzi beaucoup d'émotion aho
mukanya murabitubwira neza cyane rwose ariko reka tubanze duhe n'ikaze kandi ambassadeur Gamaliel Ndaruzani muraho ambassadeur
maramutse neza Frederic nagira mu ndamukirize n'abo bandi tuhurira muri iki kiganiro
barabumva
turabaramukizana excellence turabaramukizana twese n'amahoro n'umugisha nakanejeje.
Merci beaucoup.
Ni vyiza cyane rwose turi kumwe kandi na Pierre Claver na Himana. Muraho musigana Pierre Claver na Himana. Pierre Claver na Himana. Muratwumva? Turacamurondera imero ziwe kushika ziriko zirakora ko mufite akanya gatoye madame Princesse Esther Kamatari nashaka ugambe na mbere mutubwire bimwe mu bintu byabashimishije ngo twabivuze mwagiye ku biyori z'ukwibuka imyaka irangiye izo ntwari z'igihugu zose zigandaguwe nashaka mutubwire ibintu byabashimishije muri izo biyori zose uko ari bibiri nk'ibi
icyambere na mbere ntanguye nk'uko mpejeje kubivuga no gushimira umukuru w'igihugu yampaye uburenganzira n'ubutumire kugira nshobore kuba ari ngaho nk'uko nabivuze kare hari hamaze imyaka novuga nka irenga mirongo ibiri canke yoshuka na mirongo ibiri n'itanu ntari nshisha uburyo bw'uko haba ngo nje muri ibyo muri iyo seremoni hanyuma niwe mukuru ntangura gushimira hanyuma hari nkuka emotion nyinshi cyane muri iyo misa ibintu byari biteguwe neza aba bararirimbye indirimbo mu Kirundi chorale yari muri katedrale n'ukuri cyari ikintu gihembaje cyane bari hariho icubahiro hari abantu benshi icyo navuga rero ni uko iragi ryagwagasore riracariho abantu baracamushigikiye bariyumvira igituma igihugu cacu caronse independence kwa yapfiriye independence n'ukuri nashimye cyane kandi sindi jenyine n'abarundi bose ngira ngo bari hafi cyangwa babyumvise n'ababibonye
mwihweje ibyo mwabonye mwiboneye igihe kuri iyo tariki ya 13 ni tariki ya 21 y'ukwezi kwa 10 ibintu mwiboneye birabaha akizera ko abarundi bazoteba reka bagategera kamu kategwa n'izo ntwari
Je ndavuga donc le 21 octobre ni honarindi nari mu misa nkuko byagenze kuri Rwagasore ni ko byagenze kuri le président d'Adel émotion chorale icubahiro icyumviro uko ari babiri bose bapfiriye amahoro baturondereye amahoro nuko nyene ibihe byari bitandukanye murabona yuko umugani wa Gasore bamwishe muri 1961 hanyuma le président d'Adey bamwica muri 1993 mugabo uko ndabibona je baho narindi ibyiyumviro byabo byari rimwe n'abantu babiri bashaka ubumwe bw'abarundi ata ibyo bintu by'amoko kuri twe kuri jewe ibyo bintu by'amoko ntavyo narinzi ibintu byaje bitavye afa je ntavye nami mugabe cyano shika ko nuko icubahiro bahaye wa gasore nico cubahiro bahaye le president Ndadaye turaza mu misa baragenda barashiraho amashugwe umukuru w'igihugu niho yari n'umutambukanyi wiwe n'abantu bose vice president abantu bose bajejwe ibintu by'i Burundi bose niho bari les ambassadeurs n'ibiki n'ukuri byari ibintu byerekana yuko Burundi bufise icubahiro burafise icubahiro ubwo bumwe rero abo badupfiriye bafise ndibaza yuko nta twe turinda kubakurikira nta kundi nuko bingora kubivuga mu Kirundi kuko ngire mwese murazi yuko maze imyaka 40 hanze Ikirundi naho ndiko ndaciyumvira nshaka kuvuga amajambo biranga kuko ntayo nzi ntabyo suko ntashaka kuvuga Ikirundi mugabo ndifuze yuko bintu noba ndiko ndavuga ngira ngo mwese mubyumve
yego mwihweje kukamo katerwa n'izo ntwari murabona ko abanyapolitike bafite uruhara mu gutsimbataza kukamo canke hari kintu abanyapolitike bakora kugira ngo imitima ihinduke bwa bumwe twavuga eka wa mutima wo gushyigikira demokrasi byose bitangwe
kandi bazaje yuko abanyapolitike niyo ni responsabilite yabo mugo uko no bibona uko no vuga mbona Burundi umunsi uko aha tuganira je ndi Bujumbura naragiye rugure journal igitega avant-hier nari imurambe hala mahoro urashobora gutembera urabona abantu ku mugoroba sinatembera mu gihe umugabo ndabona yuko abantu bidegembya atangoranye amahoro azova mu mitima yacu amahoro azova mu byo abo banyapolitiki bigisha abanyagihugu benshi ntibazi gusoma benshi barakurikira ibyo babwiye mugabo ico novuga n'ukuri uwo munsi aho tugeze amahoro ariho uti kuki yaba amahoro atariho simba ningaho
eka twe turabagumanye mu kanya turabona n'umutumire wacu wundi atarashobora kuboneka kubera inyemero zitariko zirarengana mu Burundi ariko nagomba hanje no kwa ambasadeur Gamaliel Ndabizaniye nawe nyine tubwire ivyokorwa kugira ngo incungu z'igihugu banyakugendera muganwa Rudavika rwa Gasore na president Melchior Ndadaye atubwire nk'ibintu abona abarundi bo kwihukira kw'izo ntwari
murakoze cyane sinagomba kuvuga menshi kuri abo bantu kwa Gasore yaravuze kenshi haciye imyaka 62 n'umushinga ntahe icubahiro perezida Melchior Ndadaye yaravuzwe imyaka 30 yose barandika ibintu ikimbabaza nuko abarundi tuguma dusubiramwo hakaba ibintu byanditse taraba ariko nibaza yuko ibyo teka batera abo bantu yasaho ishingiye mu 1931 mugana wa Gasore yagize yuko atsindiye ukwikukira ku Burundi abatwaye igihugu muri icyo kiringo batari babyiteze kuko bagomba ku Burundi gukurikira inzira y'u Rwanda wa Gasore atarinze guhogora arinumira arafungwa 60 amasomo matora ya mbere hanyuma je mu 1931 yari mugera aho abapadiri bashyikiriza Burundi umubyeyi Bikira Mariya hanyuma Rudizita towe baratangara bagwa mu gitangaro cyane mbere n'uwa murwanya akomeye Albert Mos yahura muri icyo kiringo kuko rwa Gasore ashinzwe icyo kintu rero gishobora guhanagurika kandi cyaranze guhanagurika arabagerageje biranga rwa Gasore n'intungu y'u Burundi niwe yazanye independence ndaho bamwishe kugira ntayishyire mu ngiro dukwiye rero kumutera iteka nk'iryo ariko cyane cyane si gusenga gusa uwo kurikiza ibyiyumviro byiwe abarundi bakaronka amahoro niryo teka tuba tumuteye ndasabye abarongoye igihugu n'abandi ko
ugwanira mahoro guko rwagasore ya gwani ubwa kabiri mukinye ntahe kizamitsuru ndadaye tena mubonye nkiri muto yari nyuma yange mwaka mu ishuri yahungiye mu Rwanda tugarutse mu ishuri mu 72 bishiriye mu ishuri muri septembre octobre niho kumure yagiye naho nyene ahamagaye abandi ati ngo tugende kandi sino mugora ko yahunze yakijije amagara kuko yabona kumbura vuyu wawe kandi byari byo mugabo arabandanya ushikaho mu 78 kandi n'icenda aho mu Rwanda bizabagaza agiye mu nama ya francophonie bashize track muri iyo nama ya francophonie ko ariko arica abahutu bagaza yarashavuye arataha
ariko icyo gihe nicyo niho aciye akugwa muri kudeta nawe
oya na gato ifivyo muri icyo gihe rero 1999 Habyarimana yagarutse mu Burundi avugana na kuraba bagaza kuko yavuye mu nama arasohoka agenda inzi zo bavuganye neza biranditse mugabo sinogomba kuyigaruka ko ndaga yari akiri Rwanda Habyarimana asubiye mu Rwanda yirukanye parte hutu ahungira muri Tanzania ndaga Emirikion yagumye mu Rwanda sinzi nyine zagenze mugabo mu 83 aho gusanga abandi iyo baro yatashye Burundi ati niyaba ari demokarasi iriho ngo tugende gusigurira abanyagihugu bazotora icyo nicyo cya mbere n'umushimira nabo bari kumwe baranyumva baratahana bagazara bakira abashyira mu nzego z'umugambi wari umwe barabibuze mu minsi iheze barakora ushikaho ha bagaza avaho akaza intwaro ya Buyoya yagumye aho babandani akora akazi akora amakoperative twarabona neza ko bisangamije muri cyayiko yakona n'abandi bari kumwe hari bamwe bavuze ko bari mu mugambwe mugabo batarimwo bari yetugisire barabivugiye barabibona ariko bakabireka kuko twagomba
muri ko mutubwira ko yari umuntu kuva kera intwaro ya demokrasi yayiyumvamo
njyewe mvuga ibyo nabonye gusa refe ndavuga mu mico niyibaza amaze gushika rero ngaho njyewe muri komisiyo de 24 narimwo ndadaye twari twicaranye muri komisiyo yamize konstitisiyo y'u Burundi twarakurikirana amazina ndadaye na ndaruzaniye yaraterereye cyane muri konstitisiyo y'1992 yagize imigambwe myinshi akaboneraho guca yugurura icyese umugambo we progress icyo ni kintu rero gihambaye nubabwira ko mbona kuri we mu nyuma rero byashyira bigashingiro riraba Buyoya nawe arabyemera baremera imigambwe myinshi baritoza abo bantu babiri n'uwundi muntu umwe ndada yatorwa demokratikement nibyo nk'uko yari yabivuze aratorwa demokratikement uwo bahiganwa yari amaze imyaka arongoye Burundi ati ibyo twemeranije ndabyemeje ku itariki 10/7/1993 haba ibirori bihambaye Burundi abaperezida bo ngaho baje muri rejo y'u Burundi aho Buyoya yashikije icyese watsinze muri demokarasi ndagaye
iyo yabaye nk'ingingo ya mbere mu Burundi aho abategetsi bari bahanye ubutegetsi biciye mu nzira ya demokarasi
ibyo muratunga ndabyemeje ndababwiye iminsi mvuga ibyabaye bivuze ko ari ubwa mbere cyangwa ari ubwa nyuma kuko rwagati ntibamushyigije neza ibyo rero nibaza yuko ashitse ngaho yatsinze demokratikement uwo bahiganwa arabyemeza amakungu araza abaperezida bo muri rejo bose mu buto na mwinyi yari yatanye mwinyi bari Burundi mubiro rw'ubushikiriza ubutegetsi.
Ego me ndabona kanya kariko karatujana ariko nashaka imbere yuko dusezera princesse ambassadeur Esther Kamatari nashaka agenda tubwiye niba yihweje ivyabaye byose niba abona ko Burundi eka Abarundi bazoteba bagatega amatwi eka bagashira mu ngiro imigambi yose n'impanuro bahabwa n'izo ntwari mu kanya gato ambassadeur.
Ego me cyane jewe murumva murazi ko ntari mu politique je nta parti je nta ibyo ndabirimwo je mvuga ibyo nabonye n'ibyo n'ibyo mbona n'ibyo niyumvira. Nifuza kuvuga yuko ayo mahoro ntituja kuyavoma mugatura yavomera twese. Ayo mahoro ava muri education. Ayo mahoro abantu bavuga yuko nabaki abandi ngo nabaki uko je ndabibona uwo munsi n'ukuri ayo mahoro ari karaje.
Yego be ni byiza cyane rwose nashaka rero kubashimira kwa kanya mwatoye ndabona ko mwari mutari ni Bujumbura mwari mwafasha urugendo mu zindi manza nashaka ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio Ijwi rya Amerika ntabana shaka rero tubandanye na bashinga ntahe murakoze cyane gose madame princesse Esther Kamatari.
Merci beaucoup Frédéric ndabashimiye nanje ko mumpaye ako kanya hanyuma ndabifurije amahoro n'umugisha murakoze
mugira amahoro n'umugisha namwe ndabona n'umushinga ndabona mushinga nahe nahimana pe kave nawe nyine ashitse nashaka nawe nyine abanza tubyire ukuntu yabonye ibirori byo kwiruka igandagurwa y'intware z'u Burundi mu kanya gatoyi ikaze kandi mu kigane muri sanga pe kave nahimana.
Ego murakoze kuduha ikaze muri iki kiganiro naho gishikiriye ntevye cyima bya vyagoranye.
Nashaka rero mubanze namwe tubwire uko ntwakiriye nkuko nari ndababajije uko ntwakiriye ibirori byo kwibuka igandagurwa ry'izo ntwari z'igihugu Perezida Mikyondadaye n'umuganwa Ludovico Rwagasore mu kanya gato.
Tumaze iminsi dukurikirana tumaze imyaka dukurikirana neza muri iyi myaka iheze nyene ibyo birori bitunganywa nibyo urabona yuko igihugu giha ikibanza gikomeye izo ncungu ya yo kwikukira n'incungu ya demokrasi mu Burundi barabaye ikibanza gikomeye nga mu Burundi no muri izo birori urabona yuko inzego zose za leta zihaguruka zikaza guhimbaza ibyo birori byo guhiteka izo ncungu kandi urabona yuko buhoro buhoro n'abanyagihugu benshi batanguye guhaguruka bakaza guhimbaza ibyo birori kugira bahe iteka rikwiye izo ncungu incungu ya yo kwikucya n'incungu ya demokrasi. Ibyo nibyo tubona muri ino minsi twibaza yuko nkumbure twifuza yuko bizobandanya no mu myaka iza.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kinyarwanda turi kumwe na Idrissa Bakungu. Muraho Idrissa.
Muraho neza mwiriwe neza.
Mwiriwe neza muri hega Idrissa.
Mwiriwe hano Kigali mu Rwanda.
Ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite imbiro turi kumwe n'abashitsi b'inararibonye muri politiki y'u Burundi ambasaderi Gamaliel Ndaruzani na Pierre Claver Nahimana tugakwi jambo ikibazo cy'imbiro.
Yego ni byiyumviro n'akabazo kamwe ndi barinda baza gushimira Abarundi nyine no kwibuka izo ntwari z'Abarundi Rwagasore na Ndadaye. Ni ukuvuga ngo ngiye birashimije cyane iyo twibutse intwari ni ukuvuga ngo twege urubyiruko ntabwo twari duhari n'abari bahari be bari mu myaka mikeya. Ni ukuvuga ngo ndashaka nsabe ambasaderi no kuvuga ngo tuba dushaka kumenya byinshi twege urubyiruko. Ni ukuvuga ngo kandi izo ntwari turashaka twege Abanyafurika nyine zituvere iki urumuri zitubere urumuri kugira ngo tubashe kuyobora Afurika neza ndetse n'umubano mwiza n'Abanyafurika ku bandi bose bitewe n'uko izo ntwari twagiye tuzibona tukazigeraho bakoraga ibintu byiza cyane. Kandi nibaze nk'abaza ambasaderi kandi kabazo kamwe Abarundi bose urabona ko kubera intambara Abarundi bagiye bajya mu bihugu byinshi kugeza n'izi saa hirya no hino bagira inama Abarundi yuko amahoro yagarutse mu Burundi, yuko ubumwe bwagarutse mu Burundi, yuko ubumwe nibwo bizateza Afurika imbere, kandi ubumwe nibwo Afurika twebwe dukeneye kugira ngo twiteze imbere, kugira ngo tubashe gukora, kugira ngo twebwe twese Abanyafurika dutezanye imbere twese, kugira ngo na tudakuyemo umukuru cyangwa umutoya cyangwa umukambwe cyangwa umukecuru, duhurize hamwe duteze Afurika yacu imbere, tubivanye ku bakoloni bacu badukolonije kugira ngo tubashe kwiteza imbere. Natugira inama twebwe n'urubyiruko, atugire n'ukuntu i Burundi abaturage ukuntu babyiyumvamo n'abari hanze.
Urakoze Idrissa Bakungu, mu kanya ndamuha ijambo bagira inama, ariko reka tubanze dufate n'ubundi munywanyi Bonite Muhimpundu. Muri aho muri he ga Muhimpundu? Muri hehe?
Bujumbura mu Burundi.
Ni byiza cyane rwose duha ku ijambo ikibazo cy'imvira. Ndumva telefone ya Muhimpundu isa n'icitse. Reka tuje kwa ambasaderi Rwemariye Ndaruzaniye agira inama Idrissa Bakungu, inama yo kugira urwaruka kugira ngo eka muri Afrika, muri ibyo bihugu byacu abanyagihugu bunga ubumwe, ari iyo nzira y'iterambere nk'uko yabivuze. Duga ku ijambo
mwarimu wampagarise kare ndarorera ko ndababwira gituma abo bantu nibaza ko bakwiye iryo teka. Nahegeje, sinzi ko nashobora guheza.
Murashaka guheza hanyuma muce mutandukira no ku nama Idrissa Bakungu abasabye.
Yego, mureke na gatatu rero bahejeje gushikirana umutegetsi uwahora atwara ku mugambo umwe, twashyize hamwe ibwirwa shingiro cyane na kabiri, haba amatora yuguruye Burundi. Ndadaye rero yaratowe demokratikimento, gituma yashyikirije ubwo butegetsi kugira bamutwambure rero ibyo byinjiro yavuze ku Rwanda aza. Nibaza ko tutaraba ibyakurikiye uwo muntu yari yagerageje gufasha Abarundi gukurikiza inzira ya demokarasi atangwana irimo. Icyo nicyo jewe nagomba gushikiriza. Naho ibyakurikiye byamuhitanye, siwe yobishura kandi zaramuhitanye ubwa mbere, siwe yabitanguye. Ibyo rero nibaza yuko iteka bamutera uno munsi na rwa gasore ndarishyigikiye rero. Ubu rero ibyo dukora ni uko abaturongoye ubu ukurikiza izo ndwara zibiri bakarondera amahoro n'Abarundi bose. Abarundi bose si Abahutu n'Abatutsi, Abarundi bose harimo abandi Barundi bakurikiye bavutse ubu, bariho n'abandi ko bavukira i Buraya. Barondera amahoro Abarundi bose nk'uko rwa gasore yari yabigize, nk'uko Dada yari ati ngo tugende kuyitora mu mahoro uretse izi ngwane. Ibyo nibaza yuko arizo ntuhanura jewe leta y'ubu turongoye ko yogerageza uko ishoboye kose igasaba ikagerageza ko amahoro yugaruka cyane mu Burundi. Ndashimiye Serikamatari ari Burundi, jewe simperuseyo, akaba yemeje ko hati yabona amahoro ngira ngo icyo ni ikirango cyiza. Nibaza ko byubanganya gutyo byoba byiza rero. Amahoro rero nicyo kintu cya mbere korondera leta yorondera. Amajyambere azoboneka ati amahoro ari
egome inama mwugira rwaruka nabwo nyine kugira ngo rutsimbataze ubumwe nk'uko Idrissa Bakungu yabisavye yoba nkihe mu kanya gato.
Urwaruka sigo rutsimbataze amahoro, leta niyihamagara urwaruka rwacu rwose n'abakurambere baho n'abandi Barundi bose kuvuga ingene twokwiyura amahoro. Iyo nzira icibwa na leta, tarirongo igihugu ni bashurwaruka ndabihugaruka bagomba mahoro abarundi benshi bagomba mahoro ikimenyamenya cyerekana matara bibuze tarero yo kwisunga kuraba ico yokora gishoboka ihanunza amafungu amahoro aboneke yaraye numvise ko president yabonanye n'abantu ba European baje kumufasha kandi ntarirusha si hawuze cyiyemeza yuko agomba yuko imiharirwana y'u Burundi murenga bavuze retabara sinda yibuka nayo
niyo
ko bokwemera bagataha mu gihugu ariko ntambwe ya mbere harya
ndabona akanya ari gato cyane ngo sinda basabe mu mpe inshuzi yivunaguye na imbere ko tuja kwa kumushikana hae Pierre Kavere na Himana nashaka tubanze duhe ijambo Bizimungu Siria Mungu Jean Claude muraho
neza
tura kame muri hega Bizimungu numba telefone ya Bizimungu nayo nyene isa n'icitsa ariko reka tugaruke kwa kumushikana hae Pierre Kavere na Himana nawe nyene agira ico avuze ku vyasabwe na Idrissa Bakungu asabatse mbega mwebwe abanyapolitike binaribonye impanuro mu duhanize twebwe ugwaruka
kuriko turavuga ibyerekeye icungu ya demokrasi n'icungu yo kwikukira twiraba turabarundi cha twiraba twese nk'inararibonye urabona yuko abarundi benshi barumvise icari cyo kwikukira nta murundi n'umwe uyovuga ati abanyamahanga baze basubire batutware icyo baracumvise ikintu kigaragara ariko hageze ku kibazo cya demokarasi cyo cya demokarasi rusanga haza ngo ibintu byinshi nico nkumbure abarundi batabona kimwe kandi nkumbure uca usanga hazamo izindi ngorane niho ushawumva hazamo kwicamo ibice byaba iby'imigambwe byaba by'amoko byaba ibyo byose bishobora gutera ingwano bikabuza amahoro izo rero bisaba kugira ngo tutere intambwe yuko n'urugwaruka nago rukurikira neza rukumva mwene ibyo bibazo ibyo bibazo mbega bya demokarasi bimeze gute mu bindi bihugu bigenda gute mbe n'ukuvuga iki kugira ngo kuko kenshi ugwaruka nigo ruhamagagwa kuja mu matora kuza kugira gute kuza kuyahagararira kandi ni benshi ugasanga rero havuyemo ingorane ibyo rero bisaba yuko n'urwaruka rubyinjiramwo rugategera neza rukagira imigwi yaho bigira ibyo bibazo mwe n'ivyo kugira bitegere neza ntibazoze barahendwa ngo bafatiye inzira zitarizo buhoro buhoro rero niho nkumbure tuba tugatera imbere ikindi nacyo ni uko muri ibi bihe ibibazo bica bizamwo ni ibibazo by'ubutunzi ibibazo by'ubukene imwe n'ibyo bibazo bijemwo bica bisambura byose aha rero leta nayo ihafitiye uruhara rukomeye kugira ngo ikore ibishoboka byose kugira ngo habe intwaro ibereye igwanira kugwanya ubukene igwanira yuko ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi bw'abanyagihugu buduga niho abantu batosura kuza bararyana burya kenshi na kenshi izo ndyane ziva yuko abantu bavuga bati none jewe mbeho gute jengere gute aho urumva yuko tukiri mu bibazo bikomeye biteza kwicarirwa
ibibazo
biteza kubyicarira twese baburwaruka baba n'abatware
uruhara rw'ugwaruka uruhara rw'anyapolitike eka n'ibindi byose ni ibintu bikomeye cyane rwose mu gushyigikira no gutsimbataza amahoro tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ya Amerika turi kumwe na Radio Donne Didi Keza na Karutimana muraho muherereye hega Radio Donne Keza Gitega murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
ego twagomba gusaba abacu icyumviro halo
duga ku ijambo turakumva
twagomba gutera icyumviro ku bijyanye n'itonzo ryacu muri make hari hakwiye ko leta itegekanye. Alo
duga kwije amatara kumva shikiriza icyumviro cyangwa ikibazo.
Hari hakwiye ko leta itegekanya ku bijyanye n'iragi kuba twafigiwe nabo kugira ngo habe ubushyira no kwizana bijyanye n'ukuntu abagi batwitagira mu bya politike mu ntara ziri mu kahise bigashobora gukurikizwa kugira ngo umurundi uwo ari we wese ashobore kubaho yumva ko yisanzuye mu gihugu abarimo. Hana ikibazo noshambaza nagomba kubaza none mbega ku bijyanye n'ikandagurwa rya poste leta y'u Burundi yaba iri kikora iki kugira ngo ibyo ryame cyangwe ndetse nacyo bacyabaye muri kahise kugeza ubu ntibishobore kuba.
Murakoze Dieudonne Didi Keza na Karutimana. Ikibazo mubaje ni ikibazo cyava kiba ingora bahizi kuko nta muntu ari muri leta ari mu kiganiro, ariko ndashaka guha akanya abatumire banje bakagira icyo bakivuze ko cyane cyane n'icyumviro mwashikirije ukuntu ikintu leta yakora kugira ngo iragi y'inzo nshungu rishigwe mu ngiro. Reka dutangure kuri ambasaderi Gamaliel ndabuzaniye mu mpe nyishungu fingu fila bona kanya kihuta cyane.
Icyo leta yokora nakibuze, icyo leta yokora no kugura amarembo abarundi bose, abarundi irongoye bose bakamutera bakabaterera ibyiyumviro nayo ikubaka ingene amahoro yosimbatara mu gihugu. Ibyo rero sino birangira ko byofata amanya muremure uruhara rwa mbere n'urwa leta irongoye igihugu kuva kera no mu myaka izoza, niyo iha uburyo ibuha uburenganzira urwaruka, abanyagihugu, abarimyi, abapasoni n'abandi kugira iterere gusimbataza amahoro mu gihugu, niyo honyine hazaboneka iterambere. Icyo ni igikorwa cya leta gushyira hamwe abarundi bose izotora uburyo nk'uko kera byagenze uko dusubira muri militarisme. Ibyo rero ni ukuri urwaruka ntiruzogwanya leta yabahaye inzira yo kuvuga amahoro hamwe nayo ntibishoboka. Ibyo nibaza yuko rero hari uruhara rukuru rwa leta kandi nagomba nsubire ko nabyumvise ejo ko umukuru w'igihugu agomba kuhaba amahoro ko aganire n'abafite ibigwanisho. Nibaza yuko nibyaba ari ibyo binumvise muramba bajya mu ntunge sereferanse, nibyaba ari ibyo nasomye cyangwa numvise. Iyo nzira ni yoyo yuko abarundi baja kuvugana hamwe na leta ibarongoye bakayibwiraho yose babwira amahoro agarukiye mu gihugu n'iterambere rizogaruka.
Pierre Claver Nahimana, uruhara rwa leta rwa buruhe kugira ngo kahise kinyane kagirwe umuziro mu Burundi.
Burya mu byo narimeje mvuga nari nakivuze ingorane tubona muri kino gihe z'umwumvikano ushobora kuba mubi n'amahoro agahungabana, kuko ubu muri kino gihe turabona yuko mu gihugu hagati hari amahoro mugabo ayo mahoro ashobora guhungabana nk'uko twabibonye mu myaka yaheze. Icyo turiko turabona muri ino minsi gikomeye ni iki kibazo cy'ubukene. Burya abakiri bato benshi iyo muhwanye muriko muravugana urabona yuko ari benshi bihebuye bavuga bati twebwe nta mahoro, kandi birabonetse usanga nk'abakiri bato benshi ariko barashaka guhunga igihugu bajye hanze kongera kuba byageze neza, bavuga bati munda ararizana hakazinduka kizigo. Icyo kibazo rero
ndumva Claver ndumva telefone iri kubivuga nabi, raba ko ta televiziyo cyangwa radiyo biri hafi yawe.
Oya, n'icyo cyaje nyene
umurongo wari umeze neza mukanya, ariko numvise haje mu induru bandanya twumva ubone byiza gatoya.
Ndiko ndavuga nti naho leta itegerezwa kugabira kugira ngo ishireho intwaro ikomeze intwaro icyo bita governance gituma governance politique économique gituma habaho iterambere ubukene bukagwanywa ibyo tukagira nka abatungo hagije n'abantu n'abakiri bato bakaronka kazi bakaronka ingene bashobora kubaho neza nabo bose ibibazo bati bari hanze bashaka kurwana hamwe bobo n'ibintu bimeze neza bashobora kuvuga bati tugihari aca tumererwa neza nibaza yuko ivyo byogabanuka cane cane aho niho mengo hashobora kuba tumerana nabi imyaka iza tukaza bindi.
Ndabona Claver Pierre Kavena himana telefone itameze neza cyane rwose daba ko mwoje aho mwari muri mu kanya gatoyi kugira ngo twumve ko yoba nyiza ariko mu cyangwa mushire hasi basubira guhamagara leka duhe ijambo ho ni munywa nyira radio hejo ya Amerika Ramazani muri aho
ari kindi kibazo fitari
ni Ramazani
ego me
ego era jahantu atari induru hanyuma ubaze ikibazo cawe neza
ari kindi kibazo fitse nshaka kubaza
duga ku jambo vuga
ikibazo fitse ikibazo cy'amacha kubiri mu gihugu cy'u Burundi cyo cy'amacha kubiri cy'ubwoko ngabahutu abato n'abatutsi mubona bizova mu bene gihugu gute bavyibagire baboneka tamuko mu gihugu ahari
murakoze Ramazani telefone yari muri Sudani nkuko ariko babitubwira ambassadeur ico kibazo abaje ni kibazo gihambaye cyane gose ikibazo c'amacha kubiri mu Burundi corangira gute haba mu gwaruka canke mu bakuze
nibaza yuko ikibazo c'amacha kubiri nuko cyazanywe n'abagomba gushyikira ubutegetsi bahiganirwa ubutegetsi tugira ngo turi muri demokarasi bakarongera gutorwa mugabo bagaca bazanye ubuzinzo bw'amacakubiri ibihugu byose ku isi hari abantu bazana amacakubiri n'ubwo ni ibihugu byateye imbere hari abapolitisiyen bavuga amacakubiri akaza mugabo igihambaye nuko inzego za leta zogira uburyo zigwanya ubwa mbere ayo macakubiri aza ayo macakubiri si ay'amoko gusa hari abaye amacakubiri y'intara mu ntwaro n'ahandi hose si Burundi gusa hari aba amacakubiri yandi ku mbuga y'imiryango iharanira ubutegetsi abantu bonyine bakanijana izo rero nuko leta ukwamizaho ibiganiro birama bituma izo bintu bidatsimbatara mu bikurikirano gusumba iterambere bari kwigisha ibyo rero nibaza yuko ni inama n'ingingo yonyine mwavuze demokarasi ni ukuvuga intwaro igendera ku nama n'ingingo y'abategetsi b'igihugu n'abo barongoye iyo nama n'ingingo y'abategetsi n'abo barongoye uwa mbere ayishinzwe umukuru w'igihugu ni leta arongoye irondera ingene abanyagihugu bokwama bumvikana mu manama yategekanijwe yuko icyo kintu coza kibateranya bogiheba cy'ubwoko gusa hariho ubutunzi n'ibindi ibyo rero n'itego rya mbere rya leta kandi abarundi ndabizi bazokurikira ndabisaze n'ubu leta ko yogerageza kubishoboye ahantu abarundi bahurira urwaruka ruhurira ikababaza inzira babona bojamo ngo amahoro akomere bazoca iterambere rizokurikira munonye nayo ubukene buza kuko tudakora
nuko
tuza kuvuga ibyo rero niko nibaza yuko leta n'ubu nifise uruhara rwa mbere mu gufasha abarundi kuyifasha kwiyumvira ingene amahoro yotsimbatazwa hama iterambere rigatsimbatara nawo
Mushikana Etiel Kavena Himana umunywanyi wa radio hejuru ya Amerika Ramazani hari muri Sudani yabaje ikibazo gihambaye cyane rwose ati mbega ikibazo cy'amacakuri mu Burundi cyohera gute mu banyapolitike no mu gwaruka inyisha umwe muhaniye
ubiraje kuko twabaye mu myaka heze nise tubona ubu ikibazo cy'amoko kiriko kiragabanuka ikibazo cyo cyagikaze cera nkuko twabibona ariko hariho hashaje ikibazo kirekeye ikibazo cya demokarasi turazi twese mbere twabivuze arusha yuko amoko yose atemba kuba aserukiwe mu nzego z'igihugu mu gihe rero hariho amategeko atomura neza kandi abarundi bose bakabyemeranya haba hasigaye yuko leta ikoreshoka byose kugira ivyo bikurikizwe ngira ngo aho nta ngorane nyinshi izohava mugabo habaye umure idakurikiza ayo mategeko ikisumbuye n'izo ngingo ugasanga rero hagize ukumirwa aho harasa ingorane zikomeye ashobora kuza izindi ngorane zikomeye ariko turabona ko izo ngorane zariko ziragabanuka nababwico gica gifata rero na cya kibazo nababwiye cy'ubukene nicyo gikomeye cyane gusumba ushobora gusanga baba moko bari migambwe bari ngaho ngumbure baca bavuga bati twebwe n'ubundi iyi leta ihari ibiki ubukene bwaduteye kuko ubukene n'ubuzima n'ubuzima muntu wese ashikiwe mu buzima aca agira ibindi byiyumviro ibyiyumviro byiza cyane bibi bituma umutekano uhungabana baba bakiri bato baba
urwo ruhara
baca bafatwa n'ibindi byiyumviro ano hari ikibazo gikomeye cyane rwose nabyo by'amoko ndibaza yuko byariko biratorerwa umuti
icyo kibazo cy'uruhara rw'ubukene turakigaruka ko ariko nashaka tubanze tuhe n'ijambo kandi ubundi munywanyi wa radio hejuru ya Amerika ni Chelsea muraho ni Chelsea muri munduru nyinshi irabaho muja kugira mushikirize ikibazo cyanyu cyanke cyumvira muratwumva ni Chelsea muratwumva ni Chelsea ndabona tariko ratwumva nashaka tugaruke kuri mwebwe ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye ndabaze hariho nk'abarundi cyane cyane cyabwenge abantu ba anthropologue cyane cyane abantu bize ibintu by'amoko n'ibindi n'ibindi byose bavuga ko atamoko ari mu Burundi abo mwabwirike
abanthropologue n'abantu barondereye abantu bavuye izi Burundi yose n'abatutsi byubatswe bifatiye ku banthropologue ba kera cyane cyane abapadiri b'u Burundi n'i Rwanda barondeye ingwe y'abahutu n'abatutsi baje bava n'undi barahatora keretse yuko bashimikiye cyane cyane mu Rwanda n'i Burundi nyine yuko abatutsi ngo baba bavuye ngungwa ngo abatutsi bavuye ngaho babaje bava handi baca babita ngo ni l'Empire Hamite aho niho havuye ikibazo cy'ubwoko mbere mu Rwanda barashyigikirwa n'abatwara baraturubika abatutsi barabirukana bamara imyaka n'iyindi mu buhungiro hari naho bavuze ko Parme Hutu yagomba ko abatutsi bokomoka ntihagiye n'umwe asigara mu Rwanda ko ariho bari kugira amahoro ayo mahoro ntiyashye ataje rero ngira ntitwosubira ibyabaye mu cyane icyenda kosubira ubu ku by'ubu rwaruka rw'ubu aho tugeze abarongoye Burundi muzobategeka gute ko bakirimo bose ni uguhuza bose rero ubu tukava mu nyigisho zabo bita abanthropologue abakera nabo nyine mugabo abazungu barondera ingene boshobora gutegeka neza aho bagiye gutwara kuko hari abantu babangamiye ingabo z'umwami itagomba izo bintu ubu rero tubireke abatwaye igihugu byatabarundi bose dutwara n'abacu bagiye hamwe kandi ntibazobyanka bajya inama bavugane ingene two twara igihugu dutwarira bose n'izo mushingandakiravera avuga tudakumirana uko gukumirana rero niko kuzana indyane z'amoko cyangwa iz'imitumba cyangwa iz'ibindi kudakumira nizo biri muri demokarasi iyo demokarasi tuvuga mu gifaransa rero burasaba abantu benshi ngo ndavuga ko ugira umuntu adufasha kuvuga demokarasi mu Kirundi neza yobagize neza mu banyumva ino bivuga jewe uno munsi muganga agomba yuko hari abantu bandika demokarasi babwira abarundi ikivuga neza mu Kirundi ivyo nibaza ariko twihenze kugwa muri jambo ry'igifaransa umurundi yararyamye neza umutekano umurundi atatu yitura avyukira gukora niwo honyene tuzovayo bahamaho tubahamahoro baduhamahoro ivyo rero n'ubu ni ningingo leke zose z'i Burundi teza kugendera ko
ego me eka nico kibazo turakibaza mu kanya umushyana epe kavera na himana ikibazo gishikizwa cyane cyane na anthropologue bavuga ko atamuka ari mu Burundi kuko abarundi bose aba mu ntara zimwe bavuga n'ururimi rumwe ico kibazo turakigaruka ko ariko reka duhe ijambo Innocent w'Imana bwa mbere na mbere muri aho Innocent
ego cyaho
muri hehe
ndi mukanyisha mu gisagara cya Bujumbura
ego murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'abatumire abanyapolitiki n'araribonye tugakwi ijambo ikibazo cy'icyumviro
n'icyumviro icyumbona nuko wogira amatohoza uwishe ndata yece cyutubwo kwa gasto bakaja mu matohoza bakarondera abantu babaganda kuwe bakabafata kugira ngo babacire urubanza n'ahandi ibintu byamoko cyangwa cyo bacyakubina mu Burundi nta bihari twibaniye neza hama tugasaba rero ko leta yoca mu matohoza abakoze burya ububisha rirya shingiro bakafatwa bagashengezwa bagashyirwa imbere y'ubutungane hama ukuri kukacha habona ikintu cy'umwe
murakoze Innocent w'Imana mushyana Pierre Claver na Himana muduga kwijambo kuri ico kibazo cimvira shikirije ko ho bamatohoza bakoze ubwo bwicanyi arabagandaguye intwari igihugu Rudoviko rwa Gasore cyanki president Mekyo Ndadaye bakwitwa intahe mu gahanga ico cimvira mu kivuga kuri iki mu nyuma muca muwandanya na ca kibazo cambe
burya ayo matohoza yarabaye kandi hariho abafashwe kandi barahanwa haba kuri ku muganaro Rudoviko rwa Gasore cyangwa haba kuri perezida Melchior Ndadaye ayo matohoza yarabaye muri ubwo bwicanyi bufatiye ku byiyumviro bya politiki usanga bigoye cyane kuko naho wobahana ubura babikoze ukabakuraho kumbure ibyiyumviro byabo batandaguye abo bantu bishobora kuba byarinda mu bandi bantu basigaye abo twokwita abanywanyi babo abakunzi babo babo bantu bagandaguye izo nshungu ugasanga rero niho nkumbure bica bigoranira yuko mwene ibyo byiyumviro byo kugira nabi uyu mugwi canke uyu nkumbure bicagabanuka none byugabanuka gute byohava gute kugira ibyo bintu bize bisubire hano hari ikibazo gikomeye nayo handi ho amatohoza usanga yarabaye kandi abafatwa barafashwe kandi barahanwa
ndi kuko bose bafashwe ariko ari amatohoza yabaye turabizi cyane mutandukiye cya kibazo nabaza ambassadeur Gamaliel Ndaruzani kivuga ko abanthropologue bo muri imyaka abantu babinonosoye bavuga ko nko mu Burundi atamoko yarakwiye kuvugwa ko abarundi bose baba mu ntara zimwe bakavuga n'ururimi rumwe icyo kibazo mu kivuga kwiki
ibyo ambasaderi Ndaruzani avuga ni hamwe n'ibyo kubera kuko urumva ibyo bibazo cyane cyane byazanywe n'abakolonizateur n'abo twita abanthropologue bazananiwe n'abakoloni nibo bagiye kuza barapima abantu bavuga ati aba n'abahutu aba n'abatutsi hano bacabyubakirako mugarumva bumva babyubakiye ko kugira baramye ni bushobora gutwara mugamaze kubyubakirako bikaja mu mitwe yacu bikaja mu mitwe y'abarundi naho gisha ikindi kibazo kuko hari usanga umengo ni ukuri turabyemera hamwe tubagwa ngo sibyo ariko ugasanga hariyo habaye ingorane nk'izo z'ubukene namye mvuga gusangira kutasabikanya neza gucanamwo usanga rero basubiye kwishimo ya migwi abantu b'ubuloge babashizemo ariko umutego babatayemwo urumva rero aho bikomerera bisaba yuko natwe ubu abarundi aho tugeze twobona yuko twatawe mu mitego tukiga mayeri yose kugira ngo ibyo bintu tubivemwo ariko hari ibibazo rero nkumbure tucyo guhangana nabyo muri imyaka twaba abakiri bato twaba abakuze tukabyicara tukarabye mitego nyine twoyivamo.
Ambasaderi Gamaliel Ndaruzadini, twavuze ibibazo bihambaye cyane rwose imyaka itari mikirangiye, incungu z'igihugu zitera akamo gasaba ko ba umwe, ariko ubwo bumwe ntiburatsimbatara nk'uko byibonekeje nk'aho mu gihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo icyenda na gatatu harabaye ubwicanyi, perezida Ndadaye yahejeje kugandagurwa, harabaye ubwicanyi mu bihe bitandukanye byinshi cyane rwose mu Burundi. Kubwanyu kama umwotera w'abanyapolitiki cyane cyane mwavuze ko ari bo bafite uruhara mu gutsimbataza no gushyira mu mitwe y'abanyagihugu umutima wo gukundana wo kugira ubumwe, iriya kama umwotera w'abanyapolitiki nakahe mu kanya gatoya cyane?
Umushyira nkaye Pierre Claver nagenda mushimire cyane yagarutse kumwe n'ibyo bibazo byaje uwagomba gutwara ku meza ahaje gutwara yateranije abariho ababwira ko bararyanye kera ko agomba kubafasha kwiganzura bamwe muri yo ano havuye ikibazo abarundi barakurikira bajyana inzira itariyo uwabateranije aranezerwa umarabi wacu nawe arigira ntubaguma rero yenyegeza nicyo gituma turaba mu bagenzi dufise igihugu cyaraba biri mu
gihugu cyaraba biri mu gihugu cyaraba biri mu gihugu
cyaraba
biri mu gihugu cyaraba biri mu gihugu cyaraba biri mu gihugu
cyaraba biri
mu ndumva niko bigenda neza abandanye tugakwi jambo
ego pekrabe yagarutse kugira ko rudarusha sigitero yabaye inzira yadufashije kuva mu byakurikiye n'intambara yakurikiye u Rwanda kwa Perezida Melchior Ndadaye yari inzira yo gusohoka ntiyari solution inzira zirimo n'ubu ziracariho iyo severi yashinze muri akorudarusha yokurikiza ingene bari bayigiye kwikora abarundi tuzuja mu mahoro rero n'ubu yashatse ibyo banga leta ko yayitumye niko uko yabishinze n'uko byanditse muri akorudarusha leta iyifashe turonke inzira yo kumvira abarundi bashyire hamwe tuzotora inzira igihe bokurikiza izaye zanse muri akorudarusha icyo rero nicyo nabwo kuvuga sinagomba kwiburanira kuko nari muri yo muri cyo kiringo ndazi nyene yaje muga travera ayigarutse ko kabiri nibaza ko n'ubizo byiyumviro twovyongereramo ibindi byakurikiye muri myaka mirongo itatu ikurikiye tworonka inzira itumbereye dufatiye abakorudarusha yari yigeze kuko yari inzira yo kubivamo gusa ntiyari inyishu
yego
yari inzira yo kubivamo kandi iyo nzira n'ubu iracyakenewe yuko ikubugwa kugira abarundi babandaye baje inama n'ingingo aho kwitwaza ingimba mu gihugu.
Ego mwavuze ku ruhara
ni bibi cyane hakwiye inama n'ingingo ndabisabye n'ubu leta ko yogira uko ishoboye kugira basubire kuja mu nzira y'inama n'ingingo n'abarundi bose atawe bakuyemo.
Mu kanya gatoya cyane rwose nk'umunota umwe nashaka ndabasaba nk'uko mwabikoze ku banyapolitike naho nyine mwavuze ko uruhara runini arwa leta ariko nashaka ndabasaba mubwire naka mu muteye urwaruka kugira ngo rubandanye rutsimbataza ubumwe ni ikintu gihambaye cyane rwose kuri kazoza k'igihugu. Nduga ku ijambo umunota umwe n'amasegonda makeya
wabagejewe.
Ego
n'ubu nyene ntiyabitumvikanye akamo tugatera abarongoye urwaruka barufashe gukurikira inzira y'amahoro ntidutere urwa mu rwaruka kigogo nyene ngo bikora ntirubwire uburyo bwo kubikora uburyo buhabwa na leta igatwaye urwaruka ntirwigera na rimwe rw'amacakubiri rutayabwiwe mubaho umwanya wo kuyumvira bagakora.
Ndabona ambasadora akanya katujanye nashaka kubashimira cyane rwose ndabona ibibazo n'ivyumviro vyari bikiri byinshi turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma tukadushimiye nwagiranije ikiganiro ndabashimiye mwese kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi ry'Amerika mugire amahoro umugoroba mwiza mwese.